y amarillo.
Iyi ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti no mu bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki zitatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'2018. Muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka hateramije ibiganiro byo kuri nusaha. Ndabahaye ikaze mwese.
Tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyine mu bandi nk'uko byari bisanzwe.
Uwo ni umwe mu bayoboke b'ukwemera gushingiye ku kwerekwa k'umwigeme Zebia baruka gutahuka bava mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye grenade yatewe mu kabare mu ntara ya Gitega yahitanye abantu babiri hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane. Reka tuyahere kuri iyi nkuru ya Zebia aho igipolisi cy'u Burundi gitangaza ko cyakiriye abandi bayoboke b'umwigeme Zebia Ngendakumana bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bagaca bashikana ku gitigiri cy'2,504 batahutse mu Burundi kuva ku munsi wa hirya y'ejo. Winnie Mandela, umutambukanyi wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo, nyakwigendera Nelson Mandela yaritavye umuremyi ejo ku munsi wa mbere. Madame Winnie Mandela yarafise imyaka 81 y'amavuko, akaba yitavye Imana aho yari arwariye mu bitaro by'i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe. Madame Winnie Mandela yaramaze ikiringo cy'umwaka umwe akiswe n'amagara. Umuvugizi wiwe akavuga ko yitavye Imana ku mutaga w'ejo ku munsi wa mbere akikujwe n'umuryango wiwe. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitangaza ko cyagavye igitero cy'indege muri Somalia gihitana abarwanyi batanu ba Al-Shabab cyongera gisambura n'imodoka yabo. Itangazo ryasohowe n'inteko za Amerika ku mugabane wa Afrika ejo ku munsi wa mbere rivuga ko icyo gitero cyabereye hafi y'igisagara cya El Burm mu ntara ya Galmudug. Al-Shabab wo wavuze ko abasivile aribo bishwe muri icyo gitero, harimwo umwanditsi yari afise impano yo kwivuga amazina Yusuf Degey. Abategetsi ba Leta ya Somalia bavuze ko uwo Yusuf Degey yakoresha uko kwivuga amazina mu guhamagarira abanyagihugu kwiyungana Al-Shabab. Kibaye igitero kigira ndwi gikozwe n'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika muri Somalia gushika aho uyu mwaka ugeze ubu. Bavuga ko muri rusangi abarwanyi ba Al-Shabab 22 bamaze gusiga ubuzima muri ivyo bitero. Inyuma yaho ku munsi wa mbere Israel kitangarije ko cagiranye amasezerano n'ONU ko kitazokwirukana abimukira b'Abanyafrika, ico gihugu nyene carisubiye ko ku mugoroba w'ejo kuwa mbere nyene ko gihagaritse ayo masezerano. Ayo masezerano yavuga ko abimukira barenga 16,000 bamuka muri Sudani na Eritrea baba muri Israeli bazohabwa ubuhungiro mu bihugu vya Buraya. Israeli yari yemeye kandi nayo ko izosigarana igitigiri nk'ico nyene ku butaka bwacu. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook ejo ati: "Mpisemo guhagarika aya masezerano kugira niho umwanya wo gusubira kwiyumvira kubiyagize." Yavuze kandi ko yumvirije amakenga yabamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cha Tel Aviv ahaba benshi muri abo bimukira. Bamwe muri abo banyagihugu baranse kwemera ko abimukira b'Abanyafrika bamuka muri Sudani na Eritrea baguma mu gihugu cya Israeli. Mu kwezi kwa kabiri niho Israeli yasohora itegeko ryo kwirukana abimukira b'abagabo 20,000 ibaha ikiringo cy'amezi 2 cyo kuba batahutse mu bihugu byabo ataraho bakazofungirwa muri icyo gihugu cya Israeli. Prezida wa Misiri Abdul Fattah el-Sisi yongeye gutorwa ikindi kiringo cha kabiri cy'imyaka ine inyuma yo gutsinda n'amajwi 97% mu matora yo mu ndwi iheze nk'uko ibiharuro byayavuyemo byemeza. Prezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yaramukeje amutelefonye ejo ku munsi wa mbere kandi uko ari babiri abategetsi bemeranije ko bagiye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byabo barongoye. Naho Sisi yatsinze urukomba amazi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bamuhagiriza ko hari amajwi arenga umuriyoni yoba yatowe n'abantu batari ku ntonde z'abanditswe gutora. Abanyepolitike batavuga rumwe na leta yiwe bari basabye kwa ayo matora yohagarikwa inyuma yaho bamwe muri bo bavuye muri iyo higanwa abandi bagahagarikwa. Naye muri Pakistan abantu bitwaje ibirwanisho barishe abantu bane bo mu nkewa z'abakristo muri ico gihugu mu bumanuko bushira uburengero mu gitero cemanzwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Igipolisi cha Pakistan cyatangaje ko bafuye bari ku kaduga k'amapine atatu ku munsi wa mbere jo munyuma za babona abantu bari ku pikipiki bahagaze imbere yabo baca babadukamwo n'amasase. Ico gitero cabereye mu mihana igwiriyemwo abakristo mu gisagara cha Quetta murwa mukuru w'intara ya Baluchistani.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi intwaro n'igipolisi mu ntara ya Kayanza bariteguriye guhangana n'abayoboke ba Zebia bohirahira bugasubira gusengera mu kibanza cya Businge. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa mbere n'abarongoye inzego aho bariko barakira abaturuka muri iyo ntara bakuye mu Kirundo bava mu gihugu cy'u Rwanda. Uwaserukiye abayoboke ba Zebia yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko ya Ekleziya Katolika n'igihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze aratubwira ibindi kuri inkuru.
Ubwindwa rwo bwa nyuma leta y'u Burundi cy'ikibanza aracugaye ubuzocegera agakomereka ntavuga yuko atabimenyeshejwe.
Inco indwi zose burabatari w'intara ya Kayanza Anisette Ndayizeye yasubiyemo iryo jambo rigabisha abazokwihenda bagasubira gusengera mu kibanza cy'ubusinde kiri muri komine ya Gahombo. Iryo jambo rigabisha ryatumberezwa ku bayobakiye b'inyigisho z'umwigemeze byangenda ku mana bo mu makomine ane intara ya Kayanza bagira ku 276 murabo abarengijana baturuka muri komine ya Gahombo isanzwe ibarizwa mu umutumba wa Businde. Siko busabura matari w'intara ya Kayanza yagabisha cyane kuko uwo mutumba ari wabaye imbarutso y'amatati hagati ya leta y'u Burundi n'abayoboke baze biyangenda ku mana. Ariko imbere yo kubagabisha buramatari yabanje kubibutsa ko gusenga bigengwa n'amategeko.
Muremera neza yuko leta y'u Burundi hari amategeko agenga amadini ningene abantu basenga mu gihugu muravemera. Muremera neza yuko atamurundi numwe arekuriwe gusengera ahatemewe n'amategeko.
Ntimwishuye
bivuga yuko nubwo mwagarutse muje gusubira kugarukana ka kajagari kari gahite sibyo none nibyo mugarukanye. Twebwe turabakiriye nk'abavukanye kandi tureme kuzowafasha ibikenewe byose bishoboka byose mu gihe cyose muzamwemeye gukurikiza amategeko abajeje intwaro bababwira n'abajeje umutekano.
Muri uko gukurikiza amategeko uramutswa intara ya Kayanza yabari kuriye gusengera imuhira.
Mwema mwavuze ko muri abakatolika muremerewe gukurikiza gukora ibikorwa byose byo gusenga mu gihe Ekleziya ya Katolika ariyo ibabwiye uko mubikora. Atari uko nobahanura yuko umwe wese yose ashinga umusaraba iwe muri saba canke ahandi mugabe iwe we n'umugabo wiwe canke n'umugore wiwe n'abana biwe mugasenga iyo mana huko noneho na jeno mukatolika bavuga yuko atazoja mu ijuru dini atazoja mu ijuru umuntu sabyo none wena waza gusenga gasengera muhiri wawe nta uzogukoma mugihe udahungabanije umutekano wababanye
umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kayanza yabakuriye inkoni kugishitsi ko yiteguriye guhangana nabo mu gihe borenga kuvyo buramatari yabasavye
ikibazo cy'ubusinde ubutwara cyifashe n'iki wacu kirimo abajeje umutekano ni kambi ntabwo twifuza guterana amabuye nkuko byabaye mu myaka iheze turaze ko tuvukana turi bamwe twose rimwe twese turabarunda nihagira umuntu azazanye agatumatari ko kuyumvira gukora ibihitire muri iyi myaka iheze twebwe n'ukuri turabakunda kandi mwe murabizi iyo mpamvu twabakiriye ukumubona ariko uzokwiyanka akumva atikunze akaza gusutara n'inzego z'umutekano twariteguye bikwiye bisumbirije ndetse uko mwari mubizi mu myaka iheze
uwabaserukiye abo bashikiye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Gatwaro yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko y'igihugu
tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyine mu bandi nk'uko byari bisanzwe abatujejwe mwavuze ko muzotuba hafi muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye hanyuma ibisigaye muzoza muratubwira mwatubwiye ko muzoza muraturemesha
ku izina ryawe yaserukiye yanemeye ko bagiye kugamurukira amategeko y'indongozi z'ishengero ekleziya bayoboka
buramatari yabivuze aravuga yuko twemera ekleziya turavuga ati turayemera hanyuma aravuga ati nuremera umusubirizi wa Petero turavuga yuko tumwemera kandi koko turamwemera hanyuma twebwe icyatumye dusenga ukwacu ryaribonekegwa y'umubyeyi Bikira Mariya je nizere yuko uwo bizonanira kujya gusengera muri ekleziya bamuhaye umuco azokwimenya atayirinze kugorana nk'uko babivuze
intara ya Kayanza yakiriye abayoboke ba Zebia Ngenda ku Mana batahukanwe mu Burundi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu w'Imana bari mu baciye ku mpaka wa Gasenyinemba mu ntara ya Kirundo bagera ku 1064 iyo ntara ikaba yiteze ko ishobora kwakira umwanya n'umwanya abandi ku mpaka wa Kanyaru yo hasi muri komine ya Busega y'intara ya Ngozi mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba Mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda abanyagihugu bafungiye amashengero yabo barasaba leta kongera kuyugurura kugira babashe gusenga ibyo badakwije bakagenda barabirondera buhoro buhoro abavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera bemeza ko ubu batakizi indwi kuko iminsi yose isigaye isa inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
turi mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera ni ku munsi wa Pasika aho abakristo benshi bizihiza umunsi mukuru w'izuka rya Yesu Kristo no munsi abemera Kristo cyangwa Kristo baha gaciro ariko abakristo mu itorero rya DPR nasanze mu murenge wa Rweru bari mu murima w'imyumbati barimo guhinga n'agahinda kenshi bati twabuze aho twerekeza badufungiye insengero
ko genda umukristo ndu mukecuru imana yagirira ubuntu nsengera muri adaperi
ubu ngubu kuri pasika usanze mu murima murumva ni ikibazo gikomeye
ni ikibazo gikomeye rwose kandi turanababaye ko twabaga twuzuye umwuka wera turi kuririmba uruhimbi rwahimbaye mbese igicaniro cyamaze gushyuha tukumva ko umudugudu wacu tuje ariko ubu twarihebye kuba twaje mu mirima nuko twabuze ikindi kintu twakora kuko iyo turi ku rusengero tuba twumva tuje kandi twuzuye umunezero.
Ni ikibazo gikomeye kusenga twatwa bari badufungiye nyine bituma tuta nakaga kuko pasika ni pasika ubu twahoraga kuri pasika twavuga ku rusengero kwaho twabonye nkaho gashira tukakihangana tukashimira Imana kuko tuvuye gusenga none ubu ngubu ubudufite ibibazo byinshi duko tutagiye gusenga rwose turanze ibyumwe bitatu aho badufungiye rwose kuko ukumva iyo dasiye gusimira Imana ntaho waburi.
Aba baturage basaba leta ko yadohora bagafungurirwa insengero zabo ibyo basabwa bakazagenda babyuzuza buhoro buhoro.
None ubwo ngubwo basanze tutarabikora na parikingi tutarayubaka tutararangiza no gutera kanyansi kugira ngo imbuga itohe badufungiraho ibyumweru bibiri. Turababaye abwo twasabaga n'ukuri tugende tubikora buhoro buhoro ariko batubabare badukingurira insengero dusenga.
Ukumva iyo dasiye gusimira Imana ntaho waburi.
Nk'ubu twarapfapfanye ubu ngubu mbese tumeze nk'abantu bimbura mukoro ahubwo tugize Imana ikadufasha badukingurira tugakora ibyo turimo ariko natwe dusenga tugakomeza tukabona ubugingo ku Mana nibwo tuba duharanira.
Ingaruka no kuva abanyine umuntu ajya gusigurya mu yindi mirimo kandi ugomba kwegera Imana ubona ku cyumweru ntabwo ugomba kujya mu kandi kazi utagiye gusenga.
Ubu mumaze kwibagirwa icyumweru
rwose tumaze kukibagirwa ubu nk'ubu mu minsi y'icyumweru ntitukiyubahiriza mu minsi y'akazi ntitukiyubahiriza byose byabaye kimwe bitewe uko twabaye imburamukoro rwose icyo dusaba niba dufungurira insengero abantu bose tukomeze tugarukire Yesu kandi ibigeretse kuri ibyo n'ukuri umukuru w'igihugu nta kintu tutamusaba ngo atwemerere n'ukuri nadukorera ubwo bushobozi yadukorera ubwo buvugizi natwe tuzaguma tumufatira igiburyo.
Kugeza ubu insengero zisaga 600 zamaze gufungwa mu gihugu cyose ndetse banyirazo batangira gutunganya ibyo basabwa ngo babashe kongera gukomorerwa. Gusa bafungiwe bakunze kumvikana basaba inzego z'ubuyobozi ko bazabaduhurira bakagenda banoza buhoro buhoro ariko bakaba batangiye gusenga. Igikorwa cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa kirimo cyane ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Ubwo yasozaga amahugurwa y'abayobozi b'inzego z'ibanze mu cyumweru gishize Ministre Francis Kaboneka ibyo yabwiye abayobozi bigaragaza ko nta duhura rihari ku bantu bose bafite insengero zitaruzuza ibisabwa.
Hari igikorwa kimaze iminsi cyo gukora inspection mu nsengero hari ababikoze neza dushimira hari abamwasabye kugira ibyo buzuza bakora niba mubona babyujuje ibyo mwari mwabasabye hari checklist ihari mwagendeyeho abatayifite turayibaha irahari haba mu cyaro no mu mujyi ariko hari aho turimo tubona ikibazo cyaho mwafungiye bamwe kandi ugasanga hari abandi bagikora nabo bari mu cyiciro kimwe cy'aba abandi hari ibyo bahuriyeho. So njya dukuremo amarangamutima tube object abatujuje ibyangombwa ubwo nta kundi twabigenze. We are sorry for that.
Hari bimwe biri mu mabwiriza insengero zigomba kuba zujuje bigaragara ko bitazorohera abaturage cyane cyane nk'asabwa ku rusengero rugomba kuba rukorera ahantu hangana na kimwe cya kabiri cya hektari. Ibintu bigaragara nk'ibitazakunda kuko insengero nyinshi zigiye zubakwa ku butaka butoya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi. Abantu babiri nibo bishwe na grenade abandi barakomereka aho yategwa mu kabare ku mutumba rugari gitamo muri komine n'intara ya Gitega. Mu gipolisi bamenyesha ko abantu babiri muri bane bakekwa bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatohoza. Mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Nk'uko bimenyeshwa n'umukuru w'umutumba wa rugari gitamo hari igihe cy'isaha 2:30 mwijoro rya pasika ayo grenade yategwa mu kabare kwitwa niyunge ko remenejir bataziraga gafyiri ciza go dance numukuru w'umutumba wa rugari gitamo ari nawo umutumba uri kagasoko ka ceru harakabare katewemo grenade
ego ukuntu vyagenze muraze je ko ari ku munsi mukuru wa pasika abantu bari bateramiye ngo kabare bari ko barasorora na cyane cyane guharugwaruka kwabaje ne babahungu hanyuma rero hadutse umuntu nyene abateramo grenade abo bantu bamwe barakomeretse twasanze hakomeretse abantu 9 na babiri bitavye imana abamerewe nabi barashika bane bandi babandi bane nabo bariko baratembera bace barikora ntibari kwa muganga hari ha bari kwa muganga kandi nuko nta na kimwe tuzi ivyo bavyaravuye ku ivyo bintu kuko nuko uri muno kuri no mutumba hari aragahengwe twari nyene twatorewe merewe neza ivyo bintu ntivyari biherutse vyaruka kera cyane
uno mukenyezi ari mu bari bateramiye muri aho kabare aratubwira uko vyagenze
twete maze kuba turi ngaho nyene duterambye hamwe n'abandi banyagihugu batubwiye kwistengera turaza tumaze kuza turatoramakanye n'abagenzi badusanga abantu banezerewe tugiye mu kigo twicaye akanya gatoyi nta nico twariko turafata twebwe twumva iyo grenade yaturitse bamwe ashabiruka abaja mu kigo jewe rero ncamfyuka hari abuntuze mu mwango haryaye ntandaza kuraba cyasanga imigandi kandi twe twayo ratujana kwa muganga wowe yaciye acikana kamushanye ku ipuro yacikana cyo twe twakoze gusa twayoye abo nyene batwaye mu bitaro tubajana ku ivuri kubera iri hasi ni ka twe batubwira yuko gusa hariho umuhungu yavuze yuko yaba yabonye cyacu bikeke kiva amaja ngahaye hagire hafi yibare hagire mu bitoki
uno musore nawe yari koyotse inyama muri aho kabare nyene avuga ko bibabaje kubona umuntu atera grenade mu bantu benshi kuri ubu ariko ahiga umuntu umwe
umva ehe n'izinkozi zikibi arorondera umuntu umwe naho muba muri jana rero twumvise nyene iyo grenade turika nirasanzwe ndiko nkora hajya kunyama hajya hirya irondera umwe naho muba muri jana nkaguterereramo caguye horaho aho arakanogo kimvye tuzi niyeka
uyu mutama ati twaguye mu gahundwe ko ku mutumba twari twibaniye neza
twibaniye neza nganta nta nishwa yari hajya mbaka asanzwe hari n'abapolisi baza batembera ngaha ntangore zahetse hari ejo atangaza cyane rwose kuko tubona bishi ahubwo mu gahunga inyene niwe wagwa mu gahunga kandi aho ibintu bije nyene kitiruka utaziho bije bibi
mu gatondo kuno wa mbere habaye inama kuri uwo mutumba yahuje n'abajeje intwaro harimo na musanere wa komine ya Gitega komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega n'abanyagihugu Kiza Godance arongoye mutumba wa rugari gitamo aratubwira icapfunditswe muri iyo nama
twafundise ko tugiye gucungera umutekano dufashije n'abanyagihugu amakomite mixte asubira kore komite mixte dusezi kore nko zahora zo kurakora twari twarasinzire twari jajaye tubona ko mengo amahoro yaragaye yarabonetse n'ese twavuganye n'abanyagihugu ko tugiye gusubira kugira amakomite y'umutekano kugira twirarire
mu gipolisi bamenyesha ko abantu babiri muri bane bikekwa bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatoto gucera muri komine ntara ya Gitega Fidele Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidele kuri iyo nkuru Winnie Mandela umutambukanyi w'uwahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo nyakwigendera Nelson Mandela yarayitavye Imana Madame Winnie yarafise imyaka 81 akaba yitavye umuremyi aho yaragwariye mu bitaro i Johannesburg muri Afrika y'Epfo iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe ejo ku munsi wa mbere Victor Dlamini yashikirije itangazo ati ni no mubabaro mwinshi tumanyishije yuko Madame Winnie Madizikila Mandela yitavye umuremyi mu bitaro by'i Milk Park Johannesburg kuri uyu wa mbere itariki 2 z'ukwezi kwa kane Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Zeno Nimubona umuhinga mu bya politika atangura avuga icyo urufu rwa Winnie Mandela ruvuze muri rusange tumutega matwi
Burya uyu mupfasoni yikebanuye uyu mupfasoni ahambije abapfasoni bakoze neza bagashigikira abanega babo kugira ngo abo banega babo babe abatabazi nka Mandela abo bapfasoni baba ari abantu b'inzira mugayo abo bapfasoni baba ari babandi bafasha urugo igihugu n'ibihugu n'isi kugira ngo bive mu ngorane birimo nibyo yakoze uwo mwana w'abantu ahambije abasekuru bacu uwo niwe yashigikiye uwakuye Afrika y'Epfo mu kaga wakuye Uburundi munjyane uyo o yatabaye Afrika y'Epfo ubakaba rikirangiranwa ku isi n'uko inyuma yiwe hari umukenyezi nawe w'igitangaza burya ndawe kubikora uwo muvyeyi atashe araruhusa atashe amahoro atashe yarakoze yakoze neza ashira mu buryo ibintu kugira ngo umunega wiwe ahabure Afrika y'Epfo ahabure isi yose ubu nikirangiranwa ikinjana giheze cyabonye abantu bake bangana na Mandela umunega wiwe abo bantu bamwe bari bakwiye ko abantu bose bagira bati baragaheza
wigeze kuba umutambukanyi wiwe kirangiranwa Nelson Mandela yitavye imana ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2013 mbe mwitegereje hoba hari abandi bantu bijunja nk'iryo rya Mandela na Winnie Mandela boba bahari kugira bazobandanye urugamba batanguye muri Afrika y'Epfo muri make
je kubwanje simbona umuntu nka Mandela mukinjana giheze burya habaye ibihugu ni byinshi ku isi ariko burya ukubona Mandela ingene yavyifashemo kugira ngo abohore Afrika y'Epfo burya n'abantu bake cyane bake bashobora gukora birya Mandela yikoreye akabishikana akabitura isi gatangara barya abantu ntibaboneka mukinjana kizima aboneka umuntu umwe nka Mandela mu gihugu kandi uretse no muri Afrika no ku isi niko bimeze murabona ubu isi nzima turi miliyari ndwi isi nzima yabuze uyirongora angana na Mandela nta numwe ku isi ubu yashobora kubwira bati uyu ni mutabazi aje gutabara isi abanje gutabara Mandela numwe mukinjana numwe muri Afrika y'Epfo numwe muri Afrika numwe ku isi yose
murakoze yari umushinganhaize none cyanze umuhinga mpanuzo jambo kwibazo vyerekeye politique ubutunzi n'iterambere twako tuvuga ku vyerekeye urupfu rwa Winnie Mandela yigeze kuba umutambukanyi wa Nelson Mandela yabaye rurangiranwa muri Afrika y'Epfo no ku isi murakoze kuri iki kiganiro
Ijwi rya Amerika ryabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye reka tubashikirize ijambo nyamukuru bashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Muri uku kwezi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye umukono ku itegeko ryo mu mwaka wa 2017 rizofasha kugwanya urudandazwa rw'abantu no gukingira abasinzikajwe n'ubwo bubisha Iryo tegeko ryatewe kwigikumu ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri rizore kurira icese mu buzoba bubaye ubwa mbere ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu kugwanya no gutanga inyigisho kubijanye n'urudandazwa rw'abantu Iryo tegeko rifasha ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gikorwa cyabwo kibandanya cyo gukingira ubwigenge ngendegwa ko no gushira imbere iyi ntahe abagurisha ikiremwa muntu biciye muri uwo mugambi ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu Uratanga inyigisho kuvyerekeye urudandazwa rw'abantu no gukoresha uburyo buhasanzwe mu gutuma abantu bamenya ivyerekeye urwo rudandazwa no guhabajejwe kubahiriza amategeko amakuru kubikekwa ko bagira urwo rudandazwa Uwo mugambi urakoreshwa kandi mu kumenyereza abajejwe kubahiriza amategeko n'abandi babifisemo uruhara mu mugambi wo kongereza ibikorwa byo kumenya abagira urudandazwa rw'abantu gukingira abageramirwa n'urwo rudandazwa no gushira imbere y'intahe abikekwa ko bagira urwo rudandazwa Ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu buragira amatohoza ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu ubwo bushikiranganje burahagarika abagira urwo rudandazwa bukongera ugakingira abageramirwa n'urwo rudandazwa Ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu urazi neza ko kuvuga ku vyerekeye urwo rudandazwa atari igikorwa coroshe ku basinzikazwa n'urwo rudandazwa rw'abantu hamwe no gukorana n'abajejwe kubahiriza amategeko kubera guhahamuka Yamara ubwo bushikiranganje bubandanya kwiyemeza kuvyerekeye gufasha abasinzikajwe n'urudandazwa rw'abantu kumva ko bafise umutekano mu gutangaza ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018 ukwezi kwahariwe kugwanya kugira abantu abacakara no kubagurisha Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko urudandazwa rw'abantu ari icyaha kigayitse gityoza bikomeye agateka ka muntu yatangaje ko abantu bagera ku miliyoni 25 ku isi bageramiwe muri iki gihe n'urudandazwa rw'abantu Avuga ko abagira urwo rudandazwa bemerera abantu ubuzima bwiza kurushiriza mu gihe atakindi babaha atari ukubagira abacakara biciye mu mugambi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu abanyamerika bose botegerezwa kumenya ibimenyetso vyerekeye urudandazwa rw'abantu hamwe no guha inzego zijejwe kubahiriza amategeko amakuru yerekeye abagira urwo rudandazwa
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Tubifuriza umunsi mwiza mwese mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka kuri micro i Washington DC. Murakoze.